Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Ahangaha ntabwo ari amafaranga aza ngo tuyashyire mu mishinga. Ashwida, aya ni amafaranga adufasha kugira ngo haboneke amadevize igihe akenewe turamutse tugize shortage.
Uwo ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda, Claver Gatete, ubwo yari imbere y'Inteko Rusange imitwe yombi. Inkuru turaza kwibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, hamwe n'izindi twabateguriye, harimo iyerekeye inzara yugarije ibice bitandukanye byo mu Murenge wa Kitabi mu Karere ka Nyamagabe mu Majyepfo y'u Rwanda, n'iyerekeye igitero cyahitanye abantu barindwi muri zone ya Musaga mu Ntara ya Bujumbura mu Burundi. Ni mu kanya rero nyuma y'amakuru. Ubu noneho ni umwanya w'amakuru havugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo. Fidel, wiriwe neza?
Wiriwe neza Eugenie, mwiriwe namwe inshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Inyuma y'imibonano hagati y'umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi, Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko Libera Mfumukeko, ibiganiro byari bitegekanijwe kuba hagati y'itariki zibiri n'itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016 byasibishijwe muri iki gihe. Ibyo byasohowe mu itangazo ry'ibiro by'umuhuza mu biganiro by'Abarundi. Iryo tangazo rimenyesha ko isibishwa ry'ibyo biganiro bizoha umwanya umuhuza kugira iyindi mibonano n'impande zose zegwa n'ibibazo by'Uburundi n'izindi mpande zose zifise uruhara mu bibazo by'Uburundi. Bitegekanijwe ko ibi biganiro bihuza Abarundi bizoba mu ndwi igira gatatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Ibiro by'umuhuza ku bibazo by'Uburundi bimenyesha kwa yandi makuru ku bijanye n'ibyo biganiro azotangazwa igihe bizoba bikwiriye. Perezida wa Sudani yo mu manuka Salva Kiir yagenye leta nshasha y'ubumwe. Iyo leta ihuza abanyepolitike bo mu mpande zitandukanye mu ntambara yo muri icyo gihugu. Perezida Kiir yagenye abashikiranganje 314 muri bo bagenywe n'umutegetsi mukuru w'abagwanya ubutegetsi yabaye icegera cya Perezida Riek Machar n'iyindi migwi ya politiki. Abo bashikiranganje barahiye uno munsi kuwa gatanu mu birori byabereye ku murwa mukuru wa Sudani yo mu manuka Juba. Ishingwa rya leta nshasha ni intambwe ikomeye mu nzira yo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro Kiir na Machar bateye ku igikumu mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze. Amasezerano y'amahoro asaba leta mfata kibanza gutunganya neza ibyerekeye ubutunzi n'igisirikare, kuyobora igihugu mu matora mu kiringo cy'amezi 30 yimirije, no gukorana na sentare izocira imanza abakoze ubwicanyi bukabije mu ngwano yabaye mu gihugu. Benshi mu bashikiranganje bari basanzwe ari abategetsi bazwi bamaze imyaka itari mike muri politiki y'igihugu. Yamara haracara amazinda ku vyuko nimba abashikiranganje bashasha bazokorana mu mahoro kugira batume igihugu gitera kije imbere. Umucamanza mu gihugu cha Afrika y'Epfo yatangaje no musi kwa gatanu ku ingingo ya sentare mu mwaka w'2009 yo guheba hafi y'ivyagirizo vya ruswa 108 kuri President Jacob Zuma itari sobanutse. Umucamanza yasavye ko iyo dosiye isubira kwihwezwa. Umucamanza wa sentare nkuru yo mu gisagara cha Pretoria Aubrey de Dwaba avuga ko ingingo yo guhagarika ivyaha Zuma yagirizwa bidasobanutse ko kubera izo mvo ivyo vyaha vyosubira kwihwezwa. Iyo sentare mu ntango yari yafashe ingingo yo guheba ivyaha Zuma yagirizwa bifatiye ku majwi yafashwe kuri telefone yari yashikirijwe n'umugwi w'ababuranira Zuma. Batangaje ko ivyagirizo vyo mu mwaka w'2007 bishobora kuba vyari mu mugambi wa politike w'ukwambika ice Zuma. Ingingo ya sentare ikutabandanya ivyo vyagirizo vyatumye Zuma yitoza mu mabanga yo kuba prezida. Ingingo ya sentare nkuru yo mu gisagara cha Pretoria y'uno musi kwa gatanu ishobora kongereza akamo kuko Zuma atanga imihoho. Zuma ntiyerekanye buno nyene nimba azokunguruza ku ngingo iyo sentare nkuru yafashe. Radio ya Amerika Washington DC mubandanya kumviza amakuru twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagenye Lieutenant General Thomas Waldhauser kuyobora ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika mu mvunyapfunyo AFRICOM. Umushikiranganje ajejwe kwivuna n'abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ash Carter yavuze ko igenwa rya Waldhauser ari ingingo itumbereye ku vyerekeye kuyobora AFRICOM. Carter avuga ko Waldhauser ari umuntu afise ubuhinga mu vyerekeye ubuyobozi kandi amenyereye ivya gisirikare. Mu mwaka w'2001 yayoboye zimwe mu nteko za mbere za Amerika mu gihugu cya Afghanistan, inyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye muri Amerika ku itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2021 hamwe yo kwemezwa n'inama nshinga mateka yoca asubirira General David Rodriguez. Ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika AFRICOM bishimikira ku byerekeye kongereza ingufu z'abasirikare mu karere ka Afrika. AFRICOM kandi imenyereza inteko zo muri Afrika kugwanya imigwi y'iterabwoba irimwo umugwi Al-Shabab muri Somalia, Boko Haram muri Nigeria na leta ya Kiislamu muri Libya. Umushikiranganje jeje kwivuna basi wa leta zunze ubumwe za Amerika Ashkar arishimiye ko Waldozer azokwerekana ubuyobozi bukomeye bw'ibiro AFRICOM ngubwo Rodriguez yerekanye mu kiringo c'imyaka 3 irangiye. Itegeko rishasha ry'igihugu c'Ubushinwa ku mashirahamwe ategamiye leta yo mu mahanga riha igipolisi ububasha bukomeye kuvyerekeye gukurikirana ibikorwa vyayo mashirahamwe. Bamwe mu banebagura iryo tegeko bavuga ko riha ubutegetsi uburenganzira bukingiwe n'amategeko bukongereza igikorwa cyabo cari gisanzwe kiriko kiraba cyo gukandamiza abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki. Itororokanizo ry'amakuru rya leta y'Ubushinwa Xinhua ryasohoye ingingo zose zigize iryo tegeko mu gitondo cy'uno munsi kuwa gatanu. Iryo tegeko ryemejwe ejo kuwa kane n'inama nshinga mateka igizwe n'abashigikiye leta gusa. Iryo tegeko rizoja mu ngiro ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2017. Abatari bake babona ko mu kiringo c'amezi ari imbere kitazoba ari kiringo coroshe mu gihe amashirahamwe ategamiye leta y'abanyamahanga atari bwemeregwe gukora azosabwa gukwiza urutonde rw'ibintu bitari bike harimo gukorana n'inzego za leta.
Urakoze Fide Niyongabo kuri aya makuru. Nshuti turi kumwe mutwumvira kuri radio inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresha adresse yacu ya email ni radio@gmail.com. Turi no kuri Facebook, mushobora kandi no kujya kuri www.radioyacu.com. Amakuru y'ijwi rya Amerika tuyakomereze mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda. Minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u Rwanda Claver Gatete amaze kugeza ku nteko rusange imitwe yombi imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari ya 2016-2017. Inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboye.
Amafaranga leta izakoresha mu ngengo y'imari y'umwaka 2016-2017 angana na miliyari 1,949.4. Minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi Claver Gatete yabitangarije abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ubwo yabagezagaho imbanzirizamushinga w'ingengo y'imari izakoreshwa mu mwaka 2016-2017. Amafaranga azava imbere mu gihugu aturutse ku misoro azagira kuri miliyari 1,182.4. Inkunga z'amahanga ziteganijwe kugera ku mafaranga miliyari 363.3 zikaba zaragabanutseho miliyari 9.4 ugereranije na miliyari 174.7 yari mu ngengo y'imari irimo kugera ku musozo. Muri rusange Minisitiri w'imari yasobanuye ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka wa 2015 bwazamutseho 6.1%, mu gihe mu mwaka wa 2014 bwari kuri 7.1%. Iri gabanuka risobanurwa ko ryavuye ku musaruro muke w'ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga kandi icyuho kikazaguma kuboneka nk'uko Minisitiri w'imari yabitangarije abagize inteko ishinga amategeko. Yavuze ko iki cyuho kizaguma kwiyongera kugera ku 9%. Minisitiri Gatete yabwiye abadepite ibyo leta iteganya gukora bizabashe kuzahura ubukungu bw'igihugu.
Icya mbere ni ukongera umusaruro w'ibicuruzwa twohereza mu mahanga no kugabanya ibicuruzwa dutumiza mu mahanga. Nk'uko ibi bikazagerwaho twibanda kuri gahunda zikurikira. Ya mbere ni ugufasha inganda zacu kongera umusaruro. Ikindi ni ukongera agaciro ku musaruro w'amabuye y'agaciro kohereza mu mahanga, ndetse no gukomeza ubushakashatsi ku mutungo kamere twaba dufite mu butaka, kongera ubuso buhingwaho icyayi n'ikawa, guteza imbere ubukerarugendo na serivisi, hatangizwa imirimo izakorerwa muri ya nyubako irimo irangira ya Kigali Convention Center. Akabiri ni ukoroshya ishoramari n'uburyo bwo gukora ubucuruzi mu gihugu cyacu.
Ministre w'imari n'igenamigambi yabwiye Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi ko leta yatangiye kugirana ibiganiro n'ikigega mpuzamahanga gishinzwe ubukungu FMI kugira ngo kikiga gifashe leta kubona amadovize yayifasha gutumiza ibintu mu mahanga. Iyi gahunda hari bamwe mu badepite batayisobanukiwe neza, bavuga ko leta kwiyambaza FMI binyuranije n'intego u Rwanda rwari rwariyemeje ku mikoranire yarwo n'ikigega. Depite Nkusi Yuvenali na Depite Mukayuhi Gwaka Constance.
Hano muri iyi nteko bari baratubwiye ko u Rwanda rwari rwarahisemo yuko ruzijyajya rwiyambaza IMF nk'umujyanama, ariko ko rutazajya rufata inguzanyo ruhabwa nayo. Muri statistique baduhaye batubwiye ko muri mbaga bagabanuje todo croissance bava kuri 7 n'ibice bitatu bajya kuri 6 n'ibice 9. Iyo difference ya 0 ya 0 n'ibice 5 ni yatumye duhindura umurongo tukagena no kwiyambaza IMF kugira ngo tuzashobore gufeza face ku bibazo duhura nabyo.
Ni kuki twiyambaza IMF ntitube twajya ku isoko gushaka inguzanyo nkuko twabikoze muri zero bond? Byaba bitaniye he isaya amafaranga twaguza IMF niyahendutse aduhendukiye kurusha kujya ku isoko?
Ministre w'imari n'igenamigambi Claver Gatete yamaze impungenge abadepite ko amafaranga leta izaka ikigega mpuzamahanga cy'imari atarayo gushora mu mishinga, kandi ko kwiyambaza ikigega atari umwihariko w'u Rwanda.
Ahangaha ntabwo ari amafaranga aza ngo tuyashyire mu mishinga, ashwida aya ni amafaranga abari ku standby igihe tuyakeneye central bank ikaba ya boosting reserves zizayo yo kugira ngo iboneka pase yo gukora intervention. Ntabwo ari amafaranga leta iguza ngo azajye mu mishinga itandukanye idufashe. Aya ni amafaranga adufasha kugira ngo haboneke amadevize igihe akenewe turamutse tugize shortage, kandi ibingibi nibyo bidufasha kugira ngo habeho ya stabilite iyo twavugaga.
Ministre Gatete asobanura ko igice kizatwara amafaranga menshi mu ngengo y'imari ya 2016-2017 harimo ikigendanye no gushyiraho ingamba zunganira ibikorwa by'iterambere zirimo ibikorwa byo mu rwego rw'uburezi, ubuzima, umutekano no kuneza imicungire y'umutungo wa leta. Izi gahunda zagenewe miliyari 471 n'igice bingana 44% by'ingengo y'imari yose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Hasumuta kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda. Abaturage bo mu bice bitandukanye byo mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe barataka inzara batewe n'ibishorobwa biri mu butaka birumbya imyaka yabo. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye.
Tukigera mu bice bitandukanye by'umurenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe hafi ya parike ya Nyungwe, abahinzi batwakirije inzara. Ni inzara wo mu kagari ka Mujuga n'ahandi bavuga ko batewe n'udukoko baha izina ry'ibishorobwa. Babwiye Ijwi rya Amerika ko ibi bishorobwa bimaze imyaka irenga 5 byibasiye Kitabi. Bavuga ko ibihingwa by'ibishyimbo, ibirayi n'ibindi biza ku isonga mu byibasirwa. Ko bajyaga bahinga bagahunika ariko kubera utwo dukoko basigaye biyambaza amasoko no guca inshuro. Turumbya duhereye mu mizi y'ikimera.
Ibishorobwa turabifite. Turahinga mu butaka ugasanga nibyo bipfupfunukamo. Twatera ikigore kigatukura. Twatera igishyimbo, igishyimbo cyo cyamara kumera ya kikaba kivuyemo. Ino nta bishyimbo tujya.
Hose byarateye hano biba bihari. Bijya mu bishyimbo ugasanga ibishyimbo byabaye amamesa, byatukuye ugasanga bihise byuma nta miteja bizanye.
Abahinzi bo ku Kitabi babwiye Ijwi rya Amerika uburyo bagerageza kurwanya utudukoko bikaba by'ubusa. Uyaratanga isura y'umuhinzi uri mu murima wibasiwe natwo.
Iyo turi mu murima ndi muhinzi abahinga afite ikintu akadobo agatewo cyangwa se nibasi. None wagahinga yakibona gatora kajugunyamo. Yarangiza akajya gusuka nk'ahantu hakomeye nko mu muhanda ubundi agashyiraho umuriro agatwika. Ntabwo ari umuturambye kubera ko n'undi ningaruka mwaka. Nta nubwo bipfa, ni ukuvuga ngo igipfa nicyo wishe. Icyo utashoboye kubona kiragucika kikaguma mu rundi.
Aho ibi bifatwa nk'ibishorobwa bijagata bavuga ko bihateza uruhuri rw'ibibazo cyane inzara.
Ntarabona ibyo bishorobwa nashoboraga gusarura nk'imifuka ibiri y'ibishyimbo. Ariko bone biro 10 sinzi ko nabibona.
Ingaruka ku muryango nizi.
Ingaruka ku muryango ni uguhinga sineze.
None se inzara irabisha se?
Nabi, ese abageze ngo giye ubu nokumbangana? Iyo umugabo amara gatatu atari yari ugutungwa n'amazi, utwombonye ntugondera babana.
Turasonza cyane mbese nk'ubu mu mudugudu wacu dufite inzara ikomeye kubera ibishorobo.
Turakizi kimaze n'iminsi, ni ikibazo cyatangiye hashize nk'imyaka nk'itatu. N'udusimba tumeze nyine nk'ibishorobwa, ikibazo two tuba ari twinshi ku buryo duteza ikibazo nyine nko mu murima umuntu akaba yahahinga ntasarure, cyangwa twaba tunariye nko ku kirayi. N'urugero icyo kirayi iyo kakiriyeho niyo katakimara, ntabwo wagenda ngo giteke, kiba kirura cyane.
Uwo ni Bwana Jean Damour Umudate w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kitaba duhamiriza iby'utudukoko turumbye imyaka ya rubanda. Mu kiganiro na Bwana Parufe Gasana ukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara y'Amajyepfo mu kigo RAB, cya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda yatubwiye ko iki kibazo cy'ibishorwa kikimara kwaduka basabaga abaturage guhinga babitora ariko bagasanga atari umuturambye. Uyu muyobozi yahamirije ijwi rya Amerika ko hari ubushakashatsi Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yatangije kuri utu dukoko kandi ko hari icyizere ko buzatanga umusaruro.
Ubushakashatsi twatangiye aho dukoresha utundi dukoko dushobora gusanga ibishorwa mu butaka tukaba twabije bitaratangira kwangiza imirima y'abaturage cyangwa imyaka y'abaturage. Kandi ubundi bushakashatsi turimo dukora aho tugiye gutera imbuto tubanza tukayisiga umuti, uwo muti cya bishorwa cyuwegereye kikaba cyafa cyangwa nticyongere kurya. Ibyo ngibyo byaratangiye ariko n'ubushakashatsi bukomeza, ubundi turabona yawo ariko twaratangiye turakomeza. Icyo turimo turareba ni uko iyo tekinike turimo dukora ubushakashatsi ko nta kindi kintu yangiza mu bijyanye na production cyangwa umurumbuko abakoresha amashanya nizo twita nematode bazagenda zikajya bya bishorobwa mu butaka bitarangije imirima y'abaturage. Kandi izo nematode nazo ntizangize ya myaka y'abaturage.
Byerekanye iki?
Aho twari twaze muri kizo ya mbere twarabonye ko bishorobwa byagabanutse
kubera igihe bamaze bihinga, abahinzi bataye icyizere cy'igihembwe kigiye kuza.
Nuko nta wapfuje watabyaye ntitwakirwe tubihinga, twabyihoreje kuko ubundi ntabyo tuba tuzasarura. Kuko byanze bikunze tumaze guhinga ibishorobwa biraza.
Ubu twifashe amapfubye nyine. Ubwo noneho imbuto tugiye gutera ntabwo tuzi ko tuzasarura kubera ko ibishorobwa narubo bikirimo.
Uretse aba bahinzi b'inyamagabe bataka inzara kubera imyaka yabo dukoko turumbya duhereye mu mizi, hirya no hino mu Rwanda hamaze iminsi hagaragara ikibazo cy'amashyamba yuma hagaze kubera utundi dukoko turyana nk'inda. Byose birasaba ubushakashatsi bwimbitse mu gutora umuti urambye w'ikibazo.
Ni igishorobwa
ntaki.
Nuko duhinga bikagera.
Urabona hari nicyo mweretse hari byo turi kurandura tukabereka ko imizi yatangiye kujya. Dore nk'ubi cyacitse mu mwobo, ubu ni kuvuga ngo ni igishorobwa cyakiriye munsi. Ubu urabona ko umwobo wazamutse, ureke ibi ntabwo urabona cyane umye kweri. Ubu cyo ari ukwera se ubu ngubu gisigaye.
Ni ukuvuga ngo ucukuye hasi ugisangamo?
Ucukuye hasi ugisangamo ahubwo gusa cyo kiranarya kikongera kikisubiramo hasi. Iyo turi guhinga kubera ko ubucukuro ukageza hasi nibwo ubisangamo hasi.
Terasi yose ushobora gusanga byarangiye.
Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika, inyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Urubyiruko rero rurabararitse muri icyo kiganiro ejo mu mashuri. Tujye noneho mu Burundi. Abantu barindwi harimo n'umusirikare n'abana babiri bahitanywe n'igitero cy'abantu bari bitwajeho ibirwanisho muri zone ya Musaga, aho ni mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Mu makuru arambuye rero mugenzi wacu uri i Bujumbura mu Burundi Eroje buri kaneza aduhe inkuru irambuye.
Icyo gitero cyabaye nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro nk'uko byemezwa na bamwe mu bacitse ku icumu n'abari hafi y'aho cyabereye. Abakigize bateye abantu bashika cumi bariko bivuna kanyota mu bunywero bicaye imbere y'inzu. Muri aka gatondo tuhashitse twasanze abakenyezi bariko baroza umukenyezi mugenzi wabo yapfanye imbanyi mu nda n'ikibondo ciwe c'imyaka itatu baguye muri icyo gitero. Abato n'abakuze bo muri karitsiye y'igitaramo kahaguye ibara bari bajumaraniwe. Ubu ni umwe mu bacitse ku icumu.
Ntashe harakabari hanyuma
acagira umuntu avuga ati ngo ndagusoma ituyoka bizatse kana gusoma ituyoka nsoma ijya mbere niho twatse tubona amasasa ari karaka kubaba ntiho sinaravye nse navuga ngo ndafise ubushobozi bwo kuraba kubona umuntu ari karakurasa muri kumwe bamaze kuturasa aho nyene giye mu nyuma nacengeye mu mubiziga yabe mu biziga arashariza ya mbere yahera hanyuma ahungira ashiramo yindi abandanya subizamo aturasa hanyuma giye kubera nyinjye mu biziga niho nabona mu nyuma ramurika arabora aba ko hari umuntu yoba yasigaye arabura kuno guhema ntwahema sinahema jewe ntu hariho nubundi umwe yari yasigaye nyene niho yinjira mu nzu ameze nk'uwinjira mu nzu nashye mvumbuka ndiruka bacyandira grenade hanyuma maze kuntera grenade rero yankomerekeje ngaha kumaje kumugongo ngaha mu bitugu none urumva yo mbanje kwa muganga
umukuru wa karitsiye gitaramuka yemeza ko abantu indwi ari bo bahitanywe n'ico gitero muri bo harimo babiri baguye kwa muganga kuri uyu wa gatanu Alex Ntimirangeza
ubwo nyene haciye hapfa abantu batanu muri batanu harimo umusirikare premier major n'umwana w'imyaka 3 haca komereka batatu bace banyanyira gasaba bajana kwa muganga mugamba kuri dufise twumva ko babiri bo baba bapfuye umukobwa umwe n'undi mwana muto yo afise nk'imyaka 6
kushika ubu ntimuramenye abantu baje bava canke nta kintu cyo muramenye
turabimenya ko baje biyobanije bafise ibyo bikoti birebire bigera ku maguru banyegije yo nizo nkoho bakoresheje
abajeje intwaro bavuga ko atambo za politique zinyegaje inyuma y'ubwo bwicanye
cye nibaza ko bakoze nk'abicanye bica abantu gusa kubera ntibigeze bivuga kuko bace bateranaga grenade kuri position basodiri hagufi bikunda kugira abasirikare ntibaze gutabara abandi bari kwarakizura muri quartier amajepfo oya nta n'umugambwe basangiye kiretse mu musirikare n'abandi nta mugambwe bazize
ikindi gitero cyaheruka gutwara abantu benshi ni cyabaye ku munsi wa mbere w'indwi gihitana General de Brigade Atanase Kararuza umukenyezi wiwe numwe mwamucungerera ubuzima n'ikibondo ciwe citavye imana mu bitaro kuri uyu wa kane umushikiriza manza kizigenza wa Republika yemeza ko abantu bane ari bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza Valentin Bagorikunda
bane mu bike kwa kuba baragandaguye General de Brigade Kararuza Atanase nabo bari kumwe uno munsi barengutse imbere y'umushikiriza manza kugira amatohoza abandanye abo barengutse ni Caporal Chef Niko yagize Prosper Caporal Chef Habonimana Leonidas Caporal Chef Gateretse Roger Caporal Chef Nduwimana Viateur tukaba twashaka kandi kumenyesha ko amatohoza kw'iyo dossier abandanya kugira abagize uruhara bose bazofatwe bashingezwe imbere y'ubutungane
mu itangazo yasomye umushikiriza manza kizigenza ntiyavuze uruhara rwabo basirikare mu gitero cahitanye General Kararuza nabo bari kumwe uko ari bane aba basirikare bari bacunze urugo rw'intwazangabo yo ku rwego rwa generale iherutse kuja mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu imiryango yabo imenyesha ko nabo nyene bahaswe kugwa mu mutego mu gihe bari bavuye mu ikambi bakoreramwo baja kwimura ibintu basize ku rugo rw'iyo ntwazangabo rusanzwe ruri hafi y'ahabereye igitero umushikiriza manza kizigenza wa Republika atishuye ku bibazo vy'amenyesha makuru ahejeje gusoma itangazo yanashikirije aho amatohoza ageze ku bundi bwicanyi bwahitanye abagize inzego z'umutekano kuva mu mwaka uheze
ku igandagurwa rya leta na General Adolphe Nshimirimana hamaze gufatwa abikekwa 8 ku bagize ubwicanyi bahunze nabo bariko bararondegwa n'inzego z'ubutungane ku vyerekeye igandagurwa rya Colonel Bikomaguja amatohoza aracabandanya kubashatse kugandagura General Prime niyo ngabo batanu mu bikekwa kuba baragize uruhara barafashwe kubwicanyi bwakorewe Lieutenant Colonel Ikura kure Darius uwagirizwa ico caha akaba ari Caporal Ndayishimiye Longe ubu ariko ararondegwa n'ubutungane vyerekeye gandagurwa rya Major Muhimundu Didier dossier yaruguruwe kandi n'amatohoza ariko arabandanya kuvyerekeye igandagurwa rya Capitaine Mugabo n'uwundi Eli dossier yaruguruwe kandi amatohoza ariko arabandanya kuvyerekeye igandagurwa rya Colonel Buzubona Emmanuel dossier yaruguruwe amatohoza ariko arabandanya
kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze habaye igitero cahitanye General Adolphe Nshimirimana yahoze atwara iperereza nta rubanza na rumwe rurumvirizwa mu butungane rwabagirizwa ubwicanyi burobanura bwahitanye intwazangabo bamwe mu bahagaritswe bavuga ko ari inzira karengane basaba umugwi w'igihugu wigenguje ari wagateka kazi na muntu CNDH kubaronsa abashingwa manza babafasha mu vy'amategeko kuko ngo hari ivyo badashobora kwisigura ko badafise ababunganira Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo
urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundu ngikirije ngo ndumirange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri baraheze mu baziri n'ihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi hafi gusoza ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko tubibutse muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Fidel Niyongabo
Shoti mwakurikiranye amakuru yo hirya no hino twabashikirije twabwiye ko inyuma y'imibonano hagati y'umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi Benjamin Mkapa yahoze ari president w'igihugu cya Tanzania n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko mu buseruko bwa Afrika Libera Mfumukeko ibiganiro byari bitegekanijwe kuba hagati y'itariki 2 n'itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2016 byasibishijwe muri iki gihe ivyo vyasohowe mu itangazo ry'ibiro vy'umuhuza mu biganiro vy'abarundi iryo tangazo rimenyesha kwisibishwa ry'ivyo biganiro bizoha umwanya umuhuza kugirana indi mibonano impande zegwa n'ibibazo vy'uburundi hamwe n'izindi mpande zose zifise uruhara mu bibazo vy'uburundi bitekanjwe ko ibiganiro bihuza abarundi bizoba mu ndwi igiri ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016 ibiro vy'umuhuza ku bibazo vy'uburundi bimenyesha ko yandi makuru ku bijanye n'ivyo biganiro azotangazwa igihe bizoba bikwiriye Prezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir yagenye leta nshasha y'ubumwe iyo leta ihuza abanyepolitike bo ku mpande zitandukanye mu ntambara iri mu gihugu. Prezida Kiir yagenye abashikiranganji 314 muri bo bagenywe n'umutegetsi mukuru w'abagwanya ubutegetsi yabaye icegera cha Prezida Riek Machar n'iyindi mirwi ya politiki. Abashikiranganji barahiye uno munsi kuwa gatanu mu birori vyabereye ku murwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba. Umucamanza mu gihugu cya Afrika y'Epfo yatangaje uno munsi kuwa gatanu ku ingingo ya sentare mu mwaka w'2009 yo guheba hafi y'ibyagirizo bya ruswa 800 kuri Perezida Jacob Zuma itari isobanutse. Umucamanza yasavye ko iyo dosiye isubira kuyihwezwa. Umucamanza wa sentare nkuru yo mu gisagara cya Pretoria avuga ko ingingo yo guhagarika ibyaha Zuma yagirizwa idasobanutse kwa kubera izo mvo ivyo byaha byosubira kuyihwezwa. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagenye Lieutenant General Thomas Waldozer kuyobora ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika mu mfunyo AFRICOM. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ashkar yavuze ko igenwa rya Waldozer ari ingingo itumbereye ku vyerekeye kuyobora AFRICOM. Twabwiye kwitegeko rishasha ry'igihugu cy'Ubushinwa ku mashirahamwe ategamiye leta yo mu mahanga riha igipolisi ububasha bukomeye ku vyerekeye gukurikirana ibikorwa by'ayo mashirahamwe. Bamwe mu bane bagura iryo tegeko bavuga ko ari abategetsi uburenganzira bukingiwe n'amategeko bwo kongereza igikorwa cyabo cya gisanzwe kiriko kiraba cyo gukandamiza abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki. Itorokanizo ry'amakuru ry'Ubushinwa ryasohoye iyo ngingo no munsi kwa gatanu.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo kuri incamake y'amakuru. Nshuti mwese rero mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije tuboneho akanya ko gushimira engineer wadufashe ku buhanga bw'ibyuma Moka Charleston afatanije na Fatuma Karara Alimas. Amakuru mwagejejwe na Fidel Niyongabo kuri mikoro ya Eugenia Mukankusa afashe gukurikira ibiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza. Mwakoze mwese kudutega amatwi mwumva radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Ijoro ryiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.